abashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
Radio inzamba gateka kawe ndabaramukije nongera ndabayikaze mu kiganiro turashubuye ikiganiro mukurikirana iminsi yose kuwa kabiri mugagishikirizwa na Alex Keza mukanya gatoyi rero mu kiganiro cacu no munsi turababwira bike kujanye n'ubuzima bw'umwigeme Diane Kaneza asanzwe twi mu bintu by'amareresi ni mukanya isase ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Nasubiye kwa ikaze mu kiganiro turashoboye nkuko nari nabibamenyesheje uyu munsi turababwira bike mujanye n'ubuzima bw'umwigeme Diane Kaneza umwe mu bigeme bakora amareresi mu gihugu cacu c'u Burundi bika Diane Kaneza yoba yisanze muri uwo umwuga gute Diane Kaneza n'umwigeme twabwira ko yavutse mu mwaka w'1983 i Bujumbura akaba yakuriye muri ikartie yangagara Diane Kaneza nkabandi bose yarize amashure yisumbuye nyuma ariga amashure ya kaminuza yiga mu bijanye no kuhanahana amakuru nyuma yaho yahavuye abandanya amashure yisumbuye nyene aho yaronkejwe urupapuro rw'umutsindo muri ico two kwita master ya kabiri mu bijanye no gukora ibiganiro n'amareresi muri rurimi rw'Ifaransa réalisation de documentaire et création aho akaba yaruronkejwe muri kaminuza Gaston Berger de Saint-Louis ni mu gihugu cya Sénégal Diane Kaneza mu buzima bwa misi yose uretse ibyo byo gukora amareresi twovuga ngo yarakoze mu bijanye no gutumatumana ko amakuru aho yamenyekanye cyane mu bijanye no kumenyesha amakuru muri televiziyo na radio nkuru by'igihugu aho yatanguye gukorera mu 2006 kugeza mu 2011 Diane Kaneza rero akaba azwi mu bijanye no kumenyesha amakuru mu bijanye n'amareresi mu bijanye no guhanura abandi ibyo two kwita consultante no mu kwigisha muri kaminuza Iganiro tubashoboye kirabandanya tukiganira ku bijyanye n'ibyerekeye Diane Kaneza tusubiye inyuma gatoyi twavuze benshi baramuzi muri radio na televiziyo nkuru by'igihugu aho yakora ikiganiro agakora ikiganiro cyitwa Evenement culturel de la semaine ikindi kiganiro cyitwa Bonne réponse ikaha n'ikiganiro Notre terre, notre héritage akaba yarakoze n'ikindi two kwita au potable au usé cyo cya nyuma akaba ari kimwe mu byamenyekanye cyane kikaba cyaranaciye no kuri televiziyo TV 5 Monde Afrique hari mu mwaka w'2009
dans leur maison elles ignorent les catastrophes qui peut surgir.
Kuvuga yuko kugira Diane Kaneza aje mu bijanye n'amareresi ngo yabonye yuko abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi bama babaho ibintu byinshi umuntu ashobora kubona abicishije mu mareresi umuntu avyize akabiraba agashobora no kubyereka abandi akaba ari naco kituma yahisemwe ukuca ja mu bijanye n'amareresi naho rero uwo mwuga ari umwuga udakomeye umwuga usaba ibintu byinshi umwuga usaba ukutegura neza usaba kutabonana cyane n'umuryango wiwe bitewe nuko hari gihe ararara akora bitewe nuko hari gihe aba yagiye gukorera mu gihugu hagati canke hanze igihugu ibyo rero ngo bikaba bitamuca intege akaba kandi yaranaronse ubushimye butari buke ubijanye n'ibyo gukora amarebisi Kiganiro turashoboye kirabandanya tuvutse yuko ari komisi yose ya kabiri kuri wa estatu wa Kaburungu inzamba akaburungu org turacyavuga kujanye n'umwigime Diane Kaneza asanzwe akora ibintu by'amareresi yitwa muri nzero umwaka wa 2012 Diane Kaneza afatanije na bagenzi biwe barashinze inzu Mikadi Production inzu isanzwe ikora ibiganiro n'amareresi Diane Kaneza akaba arongoye umugwi w'abahinga bakora amareresi i Burundi Collectif de Production du Cinéma de l'audiovisuel du Burundi icho bakunze kumva icho bita coprodac akaba arongoye uwo mugwi kuva muri ruhuhuma mwaka wa 2018 ikindi mumenye n'ukuri Kaneza nuko yararongoye Festival International du Cinéma et de l'audiovisuel du Burundi benshi bazi kuri Ifesticab mu mwaka wa 2016 akaba kandi muri Ifesticab yaranakoze nk'ujejwe gutunganya ibikorwa bya Ifesticab ibyo twita mu Gifaransa chargé de la programmation hari mu mwaka wa 2013 mu mwaka wa 2015 hamwe no mu mwaka wa 2018 ikindi tukomenya kuri Kaneza nuko amaze kuronka agashimwe kireresi ya mbere meilleur film documentaire yoreresi nayo ikaba yitwa Abattage et environnement peuvent-ils rimer ako gashimwe akaba yagahawe na Festicab hari mu mwaka wa 2009 igihe festival igihe Festicab yatangura mu Burundi ireresi yiwe kandi Kazoza yakozwe mu mwaka wa 2014 yaraciye mu higanwa Afrique au féminin ikaba kandi yarerekanwe kuri televiziyo ya Canal Plus Afrique ikindi nacyo ko twovuga kubijanye n'amareresi nyene ya Diane Kaneza kugeza isaha ireresiwe mon identité yatowe bimwe bitanomine ngo ihiganwe muri ico bita trophée francophone du cinéma mu mwaka wa 2018 hamwe no mu mahiganwa makuru makuru yo mu bihugu nk'igihugu cha Senegal igihugu cha Maroc hamwe n'igihugu cha Cameroun yoreresi rero mon identité ikaba yararonkejwe kandi agashimwe prix spécial du jury au Young Africa Filmmaker Award aho ni mu bihugu cy'u Bubiligi ikiganiro turashoboye twabateguriye kigana ku musozo imbere yo kugisozera tukubamije yuko Diane Kaneza ahamande yakukazi kose aranigisha muri kaminuza y'umuco Université Lumière de Bujumbura aho yigisha kubijanye no gukora amareresi twovuga muri mu France production documentaire et fiction mu bijanye no mu gisata cyo gutuma tumana ko amakuru tuwaminyeshe kandi yuko Diane Kaneza uretse ibintu by'amareresi akora yaronkejwe n'ubumenyi mu bijanye no kwandika amareresi Nihano rero ikiganiro turashoboye icuno munsi duciye tukigarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwandiko muradutega yomi Alex Kedanaiko ndakibashikiriza kandi abifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu na huta
Cari kiganiro turashoboye ushaka kugira icubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 85 87
turashoboye